mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe nchuti bakunze muteza amatwi iganiro ziragije ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru.
Isubi ntango aboneka ibibazo bizana ikibazo kinini kiboneka n'abanyeshuri ari benshi imyaka ya mbere. Imyaka ya mbere ishuri nshingiro n'imyaka ya mbere n'amashuri nshingiro.
Uyu ni Egide Ngendambizi arongoye igisata c'inyigisho mu ntara ya Cibitoke mu Burundi asigura igituma hari gitigiri c'abanyeshuri murengera amashuri yo muri iyo ntara. Iyo nkuru co kimwe n'iyabajeje intwaro n'amagara y'abantu bahagurukiye ikibazo cakorera mu ntara ya Makamba turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ngerinda bahikaze makuru ijwi rya Amerika ribafitiye kuri uno mwanya abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba ni mu gihugu cy'u Burundi bari mu ikoraniro ryo kuraba aho ikiza cakorera kigeze muri komune ya Nyanzalake y'intara ya Makamba. Buramatari w'intara ya Makamba havuga ko ashimishwa nuko iriko iratuzwa hagasaba abajejwe gutanga amazi ku banyagihugu gukorana umwete kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi. Umenyesha makuru wacu Chris Munezero mu ntara ya Makamba adufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Umurindi cyo kiza cyari kizananye wari umurindi munini mwinshi cyane kandi mubi ariko kugeza no munsi iyo ngwara yagerageje gusubizwa inyuma.
Iyo kuraniro ryabereye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzalake yahaye umwizero abari bagitavye bagizwe n'abajeje intwaro abajejwe amagara y'abantu mu ntara ishyiramwe Croix Rouge ishyiramwe Regide zorijeje gutanga amazi hamwe n'igipolisi kijeje kugwanya impanuka. Kukaba nkako haraciye ukwezi habonetse muri zone mvugo ya komine Nyanzalake umugwayi wa mbere yagwaye indwara ya kolera. Uwo nawe ni umurovyi yaravuye mu gihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hahavuye haboneka abandi bagwaye muri iyo zone nyene no mu gisagara cya Nyanzalake abagwayi tutamenyesheje igitigiri. Abarovyi twavuganye bamenyesha ko kubera amazi ya Tanganyika atari meza bakoreramo bari mu babangamirwa n'iyo ndwara. Bamwe muri bagenzi babo bari ku musego
bavuze ko hafashe imbaraga batatu bari mu mvugo kuko kubwira n'ahantu hasigaye abantu benshi ariko basanze kurana n'ikintu cyandukira abantu ashoboye kuva kandi ashobora kurira ngo umufashe no munsi ngo ashakwa n'umunsi havuze ko hafashe imigera ya kolera akavaho mu mvugo akagera akagenda mu kurangura nk'abonga ugasanga ayandukije abandi barabarobye batari bake rero bashikira ahantu bakaramukanya n'inge bagasangira ugasanga yanduje ubundi koko abe mu mbosa abantu nabo bujumbura sho kwizana sanki mu Kongo akasikara mu shamugenzi we sanki ka sanki byinshi sanki girano sanga ayandi
gad ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba amenyesha ko gushika ubu atamugwayi arahitanwa na kolera mu ntara rongoye agashima kwiyongwara iriko iratuzwa.
Ubu twa dufata izindi ngingo ruhasha kugira ngo tukiza nigisubire kuvugwa muri no komine.
Abagwaye bamerewe gute?
Bo abagwaye batugiye yuko yo bari nk'umwe niwe yo asa n'uriyo ariko abandi bose bari bafashwe bose baravuwe barataka kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kiriza ronyanganda sida baragerageje kuca batanga imiti.
Izo ngingo ruhasha ziriko zirakurikizwa mu kugwanya indwara ya kolera aho muri komine ya Nyanzalake harimo na cane cane kuronsa abanyagihugu amazi meza muri iki gihe cici abakenye kugwanya ububare bushingwa butagira utuzu twa sugumwe hamwe n'urudandazwa mu mabarabara bw'ibifungurwa biribwa bitaronzwe. Kugabura amatari w'intara ya Makamba inguvu ngo zoshigwa mu gukurikiranira hafi abarovyi n'ababa ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika.
Twababwiye yuko ubwa mbere na mbere ko kizira koga mu mazi ya Tanganyika, ubwa kabiri ko kizira kuyanywa kuko ntaba asukuye, ubwa gatatu ko kizira kazirizwa kumeseramo impuzu zicyavuye umuntu rero kugira ngo dukingire abene gihugu. Ikindi nacyo nuko bonyene abarovyi bogerageza bagakurikirana uruja n'uruza kw'abarovyi.
Igikorwa cy'uyu munsi cyabandanije mu gisagara cya Nyanzalake aho buramatari w'intara ya Makamba yugaje uburiro n'ububare 20 bufise isuku ridakwiye aho hari ku isoko nkuru ya Nyanzalake no muri quartier Swahili. Chris Munezero i Nyanzalake ku bw'ijwi rya Amerika.
Arakenu yumenye shamakuru watu Krisimu Nezero tukiri kumakuyo Muburundi na inawitue kumasonga hivitigiri vya wanyeshwe numurengera mashure yintango na yisumbuye munhara ya Cibitoke ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bwabwiye umenye shamakuru watu Evariste Nzikobanyanka kwa ari nabana badafisa aho bigabicaye.
Inyuma y'inga rimwe n'igice umwaka w'ishuri wa 2017 ushiri wa 2018 utanguye mu ntara Cibitoke ibonekeza ibitagenda neza bitari bike ku mashuri amwamwe yaba mato mato canke yisumbuye ari ku migwa mikuru y'amakomine n'intara ibonekeza ubwinshi bw'abanyeshure. Ejide Ngendambizi arongoye igisata c'inyigisho mu ntara Cibitoke yabwijwe rya Amerika igituma abanyeshuri baba benshi mu masomero
w'isubi ntango aboneka ibibazo cyane kibazo kinini kiboneka abanyeshuri ari benshi imyaka ya mbere ishuri nshingiro n'imyaka ya mbere nyuma ishuri nshingiro tazobe kikapfa kubona abantu bagwira mu gihugu gusumba uko amashuri angana nishuri bagwiriye aca haza ubukene bw'intebe bw'ibitabo ibirasi bikaga gusanga mu kirasi harimo abanyeshuri bashika 18 abo ni benshi kubeze manorome dukorera ko abo ni benshi.
Ingaruka zituruka ku bwinshi bw'abana mu masomero si nziza ku ishuri nshingiro rya Karurama ya mbere ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke hari abanyeshuri batagira intebe bicarako bamwe biga bahagaze abandi bakicara hasi
twarwicara dugundana nako n'umuntu yo kwandika kandi badugundana ikibanza ni gito yasabye izindi ntebe ahubwo nyinshi kandi umuntu yicare ku ntebe nta muntu agomba yicara hasi.
Bizanezereje ko akabuza aho twicara kandi dukeneye badufashe intebe n'ibitabo byo kwigiramo. Ni bizatworohera kwiga cyane kubera turaruha duhagaze dukeneye aho twicara n'ibitabo twigiramo.
Abraham Ntungirabansi ni umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Karurama ya mbere yemeza ko ibibazo abanyeshuri bafise abizi kandi bifise n'ingaruka mbi mu bijanye n'ubumenyi.
Rero dufite ikibazo cy'uko twasanze dufite abana benshi cyane amasomero ni make seturwanye dushobora kwakurikirana neza. Umenye bwabo nk'akarorero mu mwaka wa kane dufite abana bashika amajana atatu bigira mu kirasi kimwe kuvuga ko umugumwe usanga uri mw'abana barenga 150. Mu mwaka wa gatanu nuko nyene, mu mwaka wa gatandatu dufite kirasi kimwe n'abana amajana 210 kuvuga yuko umugumwe ufite abana bashika 105. Mu mwaka w'indwi hoho kwararengewe kuvuga ko gushya kuri ino saha dufite abana 146 n'ikirasi kimwe n'intebe indwi kuko intebe zimwe zavunaguritse twabuze inyenzi zishobora kubikora twarengewe.
Uwo muyobozi afite icyo asaba abajejwe gutorera umuti mu maguru masha iyo ngorane yibonekeje mu ntango z'umwaka w'ishure.
Tugomba rero dusabe abaduserukira abayobozi baba b'indero mu ntara cyangwa ibyo b'intwaro yuko bogira icyo bakoze kugira ngo n'abana b'igihugu nabo nyene bige nk'abandi kubera ko mu yandi masomero nubwo ari benshi abigisha bari ku kivu mugabo mwaka w'indwi natutangira kwiga kubera ko ntafise aho bigira ni benshi cyane cyangwa naho bicara nta ntebe dufise nta masomero dufise.
Mu baterwa kamo ubwa mbere harimo umuyobozi w'inyigisho ku rwego rw'intara Cibitoke Ejide Ngendambizi avuga bimwe mu vyimirije gushirwa mu ngiro
ubu twaraga ukuntu twitunganya kugira ngo ikibazo cy'ibitabo bigiye gushika bye mu shingaranji aho cy'intebe mu nyuma makomine hari intebe bakomanze biciye mujya mahera ya leta cyose nsamire safonik kujye mise mene zoboneka mugwa mukurindira abana cyo gukoresha intebe zihari bishobotse ababyeyi bakazongereza natanga intebe ziboneka kindi cyari cyo cyubukene bw'ibirase tukaba duhimiriza azaje ntwaro abene igihugu badufasha kugira ngo ibirase bigwizwe.
Aho umuntu araci bitoke kandi havugwa abigisha bidoga ko barungiswe kuja kwigisha handi redeploma mu gifaransa barenganijwe gushika n'ubu bataratonda ku kazi kuva umwaka w'ishuri utangura abo bagasaba kuyungingo yosubigwamwo. Ujeje ugisata cy'inyigisho mu ntara Cibitoke asaba abo bigisha kuja ku kivi mu maguru masha agasigura ko amategeko ataho nyanzwe mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, tuvenga ho onyerero mu Cibitoke duce tugaruka ku mugwa mukuru w'igisagara cy'u Burundi Bujumbura. Amezi yaba babiri ararumanye hashikirijwe icese amasoko ashika kuri atandatu yasanuwe mu gisagara cya Bujumbura naho ataratangura gukoregwamo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse ariko araca ijyanini no nkuru. Fidelite, mwiriwe gute Bujumbura?
Ujumbura twiriwe neza kwese ko imvura ari nyinshi.
Ayo masoko ga Fidelite atandatu yasanuwe aherereye hehe? Hama ni kwerike atarashobora gutangura nk'uko vyari bitegekanije?
Ayo masoko afiyagiye ma komine ara uko atatu agize gisagara cha Bujumbura atwovuga komine mukadi hagati mu gisagara komine ya muha iri mu bubana ku gisagara cha Bujumbura na komine yanahangwa iri mu rari ku gisagara cha Bujumbura
impamvu atashobora gutangura nkuko byari bitegekanijwe nayo
iyo mpamvu muri make ntayo tuzi muri gushika no mango ntiramenyekana ahubwo menye ko akiya mezi yababa abiri ashikije cese abari ngaruka mbice ziboneka cyane cyane kuba yakoreramo na yimbo yatasuye
abo yakoreramo bagasaba iki kugira ngo atangure nahumva igituma ataratangura kitazwe
cyane cyane bashyira imbere ingwane bafise aho usanga nk'uyu mvura yatasuye nk'uko ayo masoko ariko bakoreramwo ubu yitwa amasoko y'ifata kibanza bisobanura yuko rero utuzu bakoreramwo dusanga utuzu udashemeye basanga bamwe bafite amahema abandi bafite utubati two dushaje ahandi ugasanga muri izo bibanza nta mivo ihari imvura yari iguye ugasanga huzuye ibyondo ndetse n'abagiye kuyasubiramo ugasanga bagenda batugije amapantaro hanyuma ugasanga ibyo badandaza kubera ubuherezi imvura ugasanga byononekaye ibindi byaboze hagati ugasanga rero n'ibyo bibanza bisimwo ubucafu ibirundo byaho usanga bashyize imicafu itandukanye bibiye muri ayo masoko iyo imvura iguye ikivanga n'izo niyo micafu usanga bibaye urudubi usanga bigaca rwanda hasi n'umunuko
icyo kibazo kibarizwa muri meri ya Bujumbura hari icyo yakubwiye iri kwirakora kugira ngo gikemugwe
Eko kubera kumbura ngira ngo hari kirere kibi ntitwashoboye gutora kuri telefone urongo igisagara cya Bujumbura byongeye twagerageje no kurondera utiri kumenyekanisha amakuru muri meri ya Bujumbura nabwo ntitwashoboye kumuronka hari igi telefone yacamwo hari igihe batubwira yuko ari mu kibanza cya kure no kuvuga ko taronse nyinshi utomoye ariko gushika kino gihe cyo ngo bamenya nuko icyo gihe amasoko yashikije cyese mu gisagara cya Bujumbura Fredy Mbonima yari yavuze yuko muri ayo masoko badacamingira mugo nyene ko habanza kwa za gutunganywa intonde bari basanzwe bayakoreramo hisunzwe n'ibyemezo bazotanga hanyuma kandi ko abantu bazoje kuyakoreramo bazobanza kubakisha ibyuma muri amasoko kugira ngo bande kwanza bakoreremo
urashobora
nta wuzi igituma byatese
urakoze cyane gose Fidelite ishatse iyo nkuru nkumbure turava tugaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma
murakoze nawe
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu. Juge Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu gihindwara ya malaria ibandanya kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi no Burundi budasigaye inyuma isekeza mu gihugu cyose cyo gutanga imisegetera ryaratanguye ku itariki ya 12 y'uko kwezi turimo rikazorangira ku itariki ya 22 y'uko kwezi nyene mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Dr Tade Ndikumana akaba ari umuvugizi mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu no kurwanya ikiza cha sida mu gihugu cyo Burundi Muganga Tade yatanguye avuga ukunge n'iryo sekeza riri kuri ragenda.
Imanze kuramutse ariko baratwumviriza no yanda bashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkuko mara mubivuze isekeza ryaratanguye itariki 18 kuvuga kuri uwa mbere ikaba rizohera ku wa gatanu itariki 2022. Mutiriko rigenda gute ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato kuduga mu burere bw'ubuvuzi gushika mu ntara y'ubuvuzi hamwe bafatikanyije n'abajeje intwaro kuva hasi abitewe n'abenyagihugu gushika mu ntara bariko barakora igikorwa cyiza cyane cyo gutanga imisegetera adushima ko amakuru dufise mu gihugu cyose abenyagihugu babyitabiriye ku bwinshi tukabasaba kubandanya bagenda kuyitora nk'uko twabibamenyesheje nkuko mwarimu yavuze rero risekeza rije rikurikira ryabaye mu 2014 kuko ubushakashatsi bwarekanye neza yuko ijya mitegetera irimo imiti y'imibu imara ikirimo cy'imyaka itatu enashe gituma leta y'u Burundi yashimye ifatanyije n'abayifasha yashimye gutanga iyindi mitegetera mu Burundi bwose uno mwaka wa 2017 ibyo rero biza bikurikiriye ibindi bikorwa byinshi bikorwa mu kurwanya indwara ya malaria ko murazi yuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2017 z'uno mwaka ushikiranganje bwameje yuko mu Burundi indwara ya malaria yafashwe nk'ikiza hacye hakurikira rero umugambo ukomeye cyo bita pandemic post aho harimo ibice novuga bine cyari cyo kudana ibipimo hamwe n'imiti yo kuvura bene igihugu no kugwiza abaganga na cyane cyane mu ntara zari zisindika izombizi hariho n'ikindi gikorwa cyakurikiye cyikwigisha bene igihugu ngene ngo kwikinga indwara ya malaria cyane cyane mu kwihutira kujya kwa muganga babonye ibimenyetso n'ikindi gice rero cyo gupompa mu mihana ibyo byabaye bimaze kuba mu burebu buvuzi bishya butandatu bizobandanya n'uwo mwaka gushikaho tuzoshikiriza urebu buvuzi 11 kwariyo twasanze indwara yari novuga yari yimonogoje kurusha hanyuma rero cyakurikije igice cya kane twatanguye kuri uwa mbere aho tuzotanga imitegetera nk'uko mwabivuze ingana miliyoni 6 171,000 695,000
reka tubandanye
tubone ko umwe n'igihugu atasubira kwicwa n'indwara ya malaria kandi ari indwara ivugwa kira ko batanze babiri
murabe ko muravuga muri zo ambwe muri ko muragira harimo kwigisha abanyagihugu genebo kwirinda malaria n'ikibe mubahimiriza
ikintu cya mbere duhimiza abanyagihugu mu kwirinda malaria nuko icambere nuko umugwayi abonye bijya bimenyetso na cyane cyane kumeneka umutwe ubushuhe adasuhekwa kabura kayabagu yokwihutira kujya kwa muganga kuko malaria n'indwara yica n'ingoga igihe umuntu ativuje hakiri kare hanyuma leta yarashyizeho uburyo aho jya miti rugezo rwa mbere yagizeho na mudiyakina tezinate itangwa ku buntu hanyuma hariho n'ingendo ya miti yose yo kwikingira na cyane cyane murabona ko n'ubu imvura yasiye kugwa yatasuye kuraba hajya impande yaho baba mu mihana yuko bijya byo ibidengeri by'amazi n'amashamba impande yaho baba ubikuraho hanyuma bakugara amadirisha ku mugoroba na cyane cyane bose bakaraba yuko bajyane mu musegetera urimo imiti y'icimibu n'ikintu gikomeye cyane turamaze kubona yuko hamwe hamwe atabikurikiza ariko ituyayo yasaba ko bikurikiza ikuneza yabo igukingira amagara yabo
mwitegereje mu gihugu cyose ni bihe bice n'izihe ntara zoba zigiramiye kurusha izindi na malaria iyo ndwaye yibonekeza cyane he
aho yibonekeza cyane ni mu ntara novuga kubera irihindagurika ry'ibihe maze yuko malaria twakunda kuyibona mu ntara z'imbo ariko twarabonye ko mu ntara za Ruguru Ngozi Kirundo ntara ya Karusi Cankuzo Kayanza Gitega hara ya Rutana malaria yibonekeje cyane ku bwinshi no mu rugo burebwo bw'ubuvuzi rero twaciye dushiraho cyangwa gupompa mu mihana abantu bavuga akare k'ubuvuzi ka Cankuzo uno mwaka tuzoba twashoboye gupompa mu mihana mu rugo bw'ubuvuzi 11 harimo Cankuzo Murore Rutana Gihosi Buhiga Nyabikere Kiganda n'igice cya Muramvya Muyinga Gashoho Uye mu ntara ya Ngozi hamwe na Kirembe
none ni kimwe mwibaza cyo bacatumye iyo ndwara itandukira izo ntara imbere yaho itibonekezamo cyane
murakoze cyane murazi neza yuko muri no minsi habaye ihindagurika ry'ibihe aho ubushuhe bwiyongereye mu ntara za Ruguru ukamuzi yuko imibu itera malaria nayo ijya ahantu hashushe hanyuma hariho n'ibindi aho usanga uretse ubwo bushuhe n'imvura yaguye ari nyinshi hanyuma akaba n'uje n'uza kwa bene igihugu kuko iyo hari amahoro abene igihugu baragenderanira ugasanga umuntu ashobora kuva mu ntara arimo malaria atekeye ibintu agiye gushora ibintu hanahariya iyo mibu rero nayo igenda ijyana n'uruhere n'ugutembera kw'abantu ikindi nacyo ni uko hariho novuga ubuhinga bw'uburimyi kugira ngo abantu biteze imbere ugasanga ziriya ntara za Ruguru kera nta miceri barima murazi yuko imiceri isaba amazi hanyuma akaba rero aho borora nk'amafi akaba ibidengeri by'amazi hanyuma abene igihugu nabo bahaba bakaba batari bamenyereye novuga kuba ahantu hari imibu benshi rero bagafatwa na malaria ntibabimenye bagateba kujya kwa muganga bateje rero hajya umuntu amaze kwandura malaria amaraso yiwe abarimwo plasmodium ujya mu gerutera malaria hanyuma imibu ikikumi murya ikongera ikajya n'abandi hakaba uruhererekano nivyo rero bituma iyo ngwara ashobora gushika mu ntara za Ruguru si mu Burundi gusa karere kose mu biyaga bigari ibintu byabonetse ko malaria kwirinda kurikajya ibihe yibonekeje mubure bw'ubuzi ahitahora nkuko twabitsanze
tubiye. Eh, murakoze. Habugwa ko indwara ya malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi, mubisigura gute?
Ego murakoze, nibyo kuko muri rusangi turabye ibiharuro byo kwa muganga. Malaria niyo ndwara ya mbere ituma abene baje kwa muganga bivuza, kandi nayo yahitana abene gihugu benshi gusumba izindi ndwara. Aha rero abana novuga n'abakenyezi barakarigwa n'indwara ya malaria, bivuye ko ahanini murabona abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye bo gukingira umubiri. Hanyuma ni nacyo gituma mbere iyo ababyeyi bagiye gupimisha imbanyi hariho imitegetera tugenda dutanga uko aje gupimisha imbanyi. Hanyuma niyo bazanye abana ku rucanco kwamezi atandatu kugira ngo tubakingire. Mbere n'ababyeyi ko twabonye ibibungenzi bakarigwa n'iyo ndwara ya malaria, hariho umuti wo gukinga yuko iyo ndwara yo mutsinzikaza, mbere gatsinzikaza n'ikibondo kiri mu nda. Ni umuti rero batanga bita fasidan wo gukinga mu gatari wo kuvura. Ahanini rero no kubera yuko abana bafite abasoda b'umubiri bake bigatuma bakarigwa n'indwara uretse na malaria bakarigwa n'izindi ndwara. Muga malaria kubera yuko ubushyuhe bwinshi butuma umwana aca novuga atangura gususumira icyo bita mafiso, ugasanga umwana rero ntashoboye kwihanganira ubwo bushyuhe bwatewe na malaria mu mwanya muto, ugasanga iyo batamushikanye kwa muganga hakiri kare aciye yitaba Imana. Bifa rero kububasha buke bw'umubiri bw'umwana kugira ngo ashobore abasoda bashobore kurwanya imigera ya malaria igihe yinjiye mu mubiri. Icyo gituma dusaba ababyeyi yuko iyo babonye, kuko turakunda kubona ababyeyi bafite abana bakiri bato ugasanga abonye umwana arashushe kaguma amuha umuti wa paracetamol w'ubushyuhe, hanyuma akaza gushyira kwa muganga yarenze cyane cyane hagati mu gihugu. Ni byiza yuko umwana agize ikibazo na cyane cyane cy'ubushyuhe kubera
reka tubandanye
ababara izo bamushyikana kwa muganga hakiri kare.
Murakoze. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Jean de Dieu. Jean de Dieu, uratwumva?
Yego, ndamwumva. Ni sana namwe.
Watubwira irindi zina nahuri?
Ego, ndi mu gisagara cha Bujumbura. Irindi zina ni Niyonkuru.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa intererano?
Yego, cyane na mena nashaka gushima ukuntu bariko batanga imisegetera mu gihugu cyose, uko naje mu kanya mvuye kuwutora vraiment nabishimye. Kandi ikintu nacyo nashima ni uko kare barabayitanga ugasanga cyangwa mu masashe, hanyuma bazajya ugasanga muri mashe bayigurisha ariko babanza kuyitabura ukayitwara uko nyene igaragara. Icyo notibashimira. Nashaka kubaza akamubwira uwo muganga ko ubu bariko bagira umugambi wo kurema imiceri mu ntara za ruguru, kandi abanyagihugu bakaba biriko barayirima ugasanga muri ibyo muri ayo mazi birya bizira by'amazi ugasanga inubu irimwo cyane. None kuzuba wumva naho boyikingira gute ko naho nyene bariko barakora muri irya miceri ibandanya ibarya?
Reka bishyure. Murakoze. Mu mwishyure Dr. Tade.
Ndamushimiye Jean de Dieu, kibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe ni byiza kugwiza umwimbu, kandi icyo nagira nshikize ni uko hajya imibu itera malaria ijya iri ku murango habona ijya itembera ku murango, siyo itera malaria. Umubu w'ingore bita novel femelle niwo utera malaria, kandi utembera mu ijoro na cyane cyane mu masaha yo mu ijoro. Nicyo gituma dusaba bene gihugu tukanamushimira ko ashimye igikorwa leta iri kirakora cyo gutanga imisegetera bo kwamba bajyama muri iyo misegetera. Mbere ubu twatse ko nakantu ko kuyimanika ko twasanze hari abo bigora hagati mu gihugu, nibaza ko nako nyine bakamuhaye. Hanyuma naye handi igihambaye nuko bo bandanye bagwiza umwimbu ku murango nta ngorane, mugabo hajya bugorobe ku mugoroba bamaze gushika muhira bakaraba ko atabidengeri n'ibihunda biri impande y'inzu babikureho kugira ngo ijya mibu ireke kwarikira hajya impande y'inzu, kuko iri iri mu miceri nkeza ngo ibyo hari yibye mu mihana. Hanyuma bakugura amadirisha bakaraba yuko imibu iri mu nzu bakagerageza kuyirukana, hanyuma bakamanika ujya mu segeteri bagaheza bagiye kuryama bakawuryamamo niko kwikingira kwiza. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke kuri iki kibazo cyo gutanga iyo misegetera. Muravuga ko muzotanga imisegetera irenga miliyoni zitandatu mu gihugu cyose, mwibaza ko ikwiye?
Irakwiye cyane kuko twarabiharuye neza, habaye igikorwa cyo kugendera mu mihana yose igize igihugu cy'u Burundi, aho baraba aho abantu babaye ibyumba bihari bagaheza bakatanga agatike kamwe kajyanye n'umusegetera. Nimba ari umuntu afite inzu harimo ibitanda bitatu bamuha umusegetera itatu, umwe wese azoronka bivanye naho aba kandi tuzazineza yuko izoba kwira kuko twarabiharaye neza turashimana n'abajeje intwara babidufashijemo ikambere n'abaremesha cyago ikambere nabe n'igihugu bitabiriye neza ico gikogwa ku neza yacu n'acane cyane mu Rwanda ngora marari
kuba ariko barayakira bariko baratwumviriza cyanke uko mwabigenjeje mu basigurira gute kugene bayikoresha iroroshe gusigura kugene bayikoresha
yego biroroshe kuko umusegetere wo bawushitanye muhira kare nabivuze baca babura ingene baheza bakawumanika nico gituma twaje mu kagobora ndi no mwaka kugira ngo tubahe n'utuntu tumeze mutuzana kugira ngo bayimanike neza ukumanika rero bivana n'uburaro bw'umuntu wese hariho abaramesha cyago ubu bari hagati mu gihugu yahambere dufatanje na Caritas Burundi aho bazoca bakurikira bagenda baraba neza yuko uko babereke ko bayimanika bivanye naho umuntu wese atuye yabigendeje neza mbere bakadosha batura bakaraba yuko kuko hariho umwe nagiye yavuze ati barashima ko batayibaha iyo mu masashi ko bahusha bayidandaza turasaba n'abajeje intwaro bajya banyumba kumi gutura bakaraba neza yuko ijya misegetera bayikoresheje icyo yagenewe
naye
handi hari abaremesha cyago bitore ku mitumba bizeyo n'abanyagihugu babizi bigishijwe neza umwe wese nahaba ingene ashobora gukoresha neza ijya musegetera n'ingene awumamika
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Jonas uratumva
ego ndabumva gatara kuri rotari
ego tubwirira indi zina naho hamagayiri
ndingo dinese sabato na samwe na gomba kwaje umutumire
mubaze
cyambere no kuvuga none n'iyo bayitanze abo yagebe bakayakira ariko gasanga niba kuri kujya mamwe no kuvuga ngo boba hano riki ita kabiri niyo byano byatekanije ku bantu bashobora kora itanda nuko murakoze
mu mwishure Dr. Tade
yego Jonas ndamushimiye ati mbega uwo duhaye musegetera nta ujyamemwo ko mpanura iki icyo no vuga kuri ivyo nuko itambere abene gihugu bamenye yuko leta ikira mu buryo bwinshi kandi ko ari ku neza yabo ntivyo kumvikana umuntu wo musegetera nta ujyamemwo cyambere inkurikizi imwe nuko atawujyamyemo agwara malaria hasi ikamuhitana mbere igahitana n'urubyaro rwiwe ibihano rero byategekanijwe n'ibihe abene gihugu turazi yuko baciye ubwenge kenshi turabyikiranya nta muntu yo kwikwegera urupfu arubona kandi leta yamufashije ingene yikingiriye ngwara kuko kutajya mu musegetera ni kugururira ingwara malaria nayo mwamuze neza kuri yo yica abantu benshi nta bihano byategekanijwe mugabo turizera neza yuko inyigisho twabahaye bazozikurikiza na cyane cyane ku neza yabo guhindura ingendo anovuga na cyane cyane abo bita abanyabirato kuko kenshi urashobora gusanga n'umuntu yize ngo ati jesi nojya mu musegetera mugabo yamaze gusinzikazwa na malaria birababaza ko bitwara uburyo bwinshi umuryango kandi ugasanga hari inkurikizi mbi cyane zica zishika iyo umuntu agwaye malaria ntayivuze neza na cyane cyane indwara z'amafigo z'umutima usanga umuntu aritabye imana bitari kuba rero tubatera akamo ni uguhindura ingendo bakamenya yuko leta ibikora ku neza yabo y'imiryango reka ku neza y'inshuti zabo kuko iyo umuntu agwaye malaria bitwara uburyo bwinshi hajya hanyuma ibindi bihano twovuga ni uko bajya abantu bagurisha imisegetera bayihawe na leta ku buntu bihano byaratekanijwe n'amategeko asanzwe ahari kuko irabujijwe kubyaha kuko hariho n'abandi bagira urudandaza ugasanga bagiye guhenda abene gihugu bafatiye ko ku buryo buke bafite basanga twoye imisegetera itatu atiyagurisha umwe cyangwa ibiri agasigara n'umwe aho rero abazigenda abana afise kuko tuba twaritanze twarabye ababa muri iyo nzu byarugwiwe abo nabo rero bayigura ni inkozi z'ibibi kuko baba bambuye ubuzima abene gihugu kandi yari yaje kubakingira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Nuko rero ibyo nimenyekanishije biciye ku ijuru ry'America ico kiganiro n'imisi ya mbere gushika kwa gatano nkuko muvyumvise bimwe muvyo turiko turabategurira ejo ni inkuru ziri kuzira nugwanugwa kumbugangurukana bumenyi ntimuzotangwe bagenzi mukundira diju ry'America ibiganiro twari twabateguriye kuri no saa mu kirundi no mu kinyarwanda ibaye birabangiriye ngaha turashimira amenyesha makuru baturukanije amakuru mwakurikiranye Fasil Gebehu hamwe na engineer Tian bari muhinga bw'ivyuma Diane na Hazunanje ku izina rya bagenzi banje ndabatumire saa moya n'iminota 30 mu yandi makuru tukiriko turatosora.